Yeni Radyo İzmir Amerika. Radyo İzmir Amerika bagi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 Radio Inshuti ya Bose. Muri we nshuti mwese muduteze amatwi. Ni video niyo ngabo abaramutsa abahikaze mu makuru ya kakanya. Bamwe mu bakukuruke mu Burundi basaba koroherezwa iyo hageze igihe cyo kwisansumisha ko bakiriho kuko ubu basabwa kuja ku biro by'amakomini.
Umuyobozi mukuru canke ujejwe inesese mu ntara yoraba ukuntu gikogwa carusansuma gikogwa bakizigira abatware bo kumutumba kugira ngo bamenyeshe bati naka canke naka aracari ko bamusaba ko aja kwisansumisha ku ikomine cahe kuri inesese mwumva nk'ivyo bigishoboka.
Uwo ni umwe mu bakukuruke mu Burundi. Ubutwari ishyirahamwe gitaho impunzi hashize ku rwego rw'isi Filippo Grandi yaherekeje impunzi z'abarundi zatahutse kuri uyu wa kabiri zivuye mu Rwanda. Makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Chad abantu batatu bapfiriye mu myerekano isaba ko hajaho ubutegetsi bw'igisivili. Thomas Kamirinda araduha ibindi kuri inkuru.
Imyigaragambyo yahamagajwe na societe civile n'amashyaka ya politiki atavuga rumwe na leta yatangiye mu gitondo cya kare cyane yitabiriwe ahanini n'urubyiruko. Injamena hamwe na hamwe batwitse ibiziga by'imodoka bishaje. Abapolisi nabo bakoresheje ibyuka biryana mu maso. Ubutegetsi bwari bwabujije iyi myigaragambyo. Imodoka nyinshi za gisirikari zazengurukaga mu mujyi wose. Kugeza ubu abantu batatu nibo bazwi ko bayiguyemo, barimo umusore w'imyaka 21 y'amavuko wapfiriye mu mujyi wa kabiri Mundu uri mu majyepfo ya Chad muri kilometero 400 uvuye Injamena umurwa mukuru. Abandi bantu bagera kuri 30 bakomeretse hirya no hino mu gihugu. Abaturage baramagana ubufaransa bushyigikiye ubutegetsi bwa gisirikari, bavuga kandi ko badashaka ubwami mu gihugu cyabo, barasaba ko abasirikare bashyira ubutegetsi mu maboko y'abasivili. President Idriss Deby amaze kwicwa mu cyumweru gishize n'umutwe w'inyeshyamba witwa FACT. Umuhungu we General Mahamat Idriss Deby yafashe ubutegetsi ashyiraho inama ya gisirikari y'inzibacyuho CMT mu magambo magufi y'Igifaransa, igizwe n'abandi basirikare b'abajenerali 14. Bavuga ko inzibacyuho izamara amezi 18 ariko ko bashobora kuyongera igihe nk'iki inshuro imwe. Iyi myigaragambyo ni iya mbere na mbere ibaye yo guhangana n'ubutegetsi bwa gisirikari bushya muri Chad.
Urakoze Thomas. Ababa ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho bahunze kubera ubwoba ko gutana mu mitwe hagati y'inteko zijeje umutekano ziciyemo ibice gushobora kubandanya. Izo nteko ziciyemo ibice bifatiye ku matati yerekeye ingingo yo kongereza ikiringo cya perezida. Inteko za leta zarasatse radio yigenga Mustakbal Media zirafata ibikoresho byayo. Umuyobozi wayo Ahmed Ise Gutale atangaza ko basavye izo nteko kubasubiza ibikoresho byabo hamwe no kudasubira kubafata nabi. Inteko zishyigikiye abatavuganwe na leta zigenzura muri iki gihe ibice bimwe by'umugwa mukuru Mogadisho. Inteko zishyigikiye leta n'izishyigikiye abatavuga rumwe nayo zaratanye mu mitwe mu mpera zindwi irangiye. Ibyo bikaba byarabyubwoba ko abagwanyi ba Al-Shabab bashobora kuhabonera karyo. Mu ntango zo kukwezi inama nshingamateka ishami ry'abadepite batoye kongereza imyaka 4 ikiringo cya perezida Mohamed Abdullahi Mohamed yamara ishami rya sena ryari yamirije iyo ngingo mu byatumye uruhagarara ruhari muri iki gihe rwaduka. Ingingo yo kongereza ikiringo cya perezida yarashavuje kandi abatanga imfashanyo b'abanyamahanga bari bashyigikiye leta ya Mohamed Abdullahi Mohamed mu kigoro ko kugarukana umutekano mu gihugu casinzikajwe n'ingwano kuva mu mwaka w'1991. Uruhagarara rwa politike ruhari muri iki gihe muri Somalia ruriko rwibagiza urugamba rwo kurwanya umugumuko w'umugwi Al-Shabab wahitanye abasivili 2000 mu myaka 12 irangiye. Muri Burkina Faso abantu 4 barimwo abanyaburaya 3 banyurujwe mu nyuma yaho baricwa mu buseruko bw'igihugu. Thomas Kamirinda araduha inkuru y'Idonido.
Babiri muri aba bantu 4 bakomokaga muri Espagne, undi yari uwo mu gihugu cya Ireland, bakoreraga umuryango uharanira uburenganzira bw'ibidukikije. Uwa 4 ni umusirikari wa Burkina Faso. Bashimuswe bari mu kazi ko kurwanya abarushimusi, baherekejwe n'abasirikari, abarinda amashyamba n'abanyamakuru barimo n'abazungu. Baguye mu gice cy'abantu bitwaje intwaro muri pariki y'igihugu ya mbere mu bunini yitwa Arli. mu mirwano yabaye abandi bantu batatu bakomeretse. Kugeza ubu abateze iki gico ntibaramenyekana. Abasirikari bo bavuga ko batezwe n'abaterabwoba b'aba jihadist. Burkina Faso imaze igihe ihanganye n'imitwe y'aba jihadist ishamikiye kuri Al-Qaeda n'umutwe wa leta ya Kiislam. Uburasirazuba bwayo nicyo gice ibitero bikunze kubamo cyane cyane, bimaze guhitana abaturage ibihumbi n'ibihumbi no kwirukana mu byabo abandi barenga miliyoni. Iyi mitwe kandi ikunda gushimuta abanyamahanga bakomoka mu bihugu bikize, igasaba ingurane z'amamiliyoni y'amadolari kugira ngo ibarekure.
Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.radio.com. Mu mwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mutwari ishyirahamwe ryita impunzi hashize ku rwego rw'isi Filippo Grandi yaherekeje impunzi z'abarundi zatabutse kuri uyu wa kabiri zivuye mu Rwanda. Filippo Grandi yatangaje ko ari mu ntumbero yo kwerekana ko hashize ishyigikiye icyo gikorwa. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru niho yarari.
Ndumva nezerewe cyane ngiye mu gihugu cyanje gihugu cyawe n'umubyeyi nabi imbere
abana bose nabawe
nabanje.
Uyu mugabo afise abana batatu imbere yiwe n'uwafashe ukuboko, afise sakoshi nini mu mugongo n'iyindi ntoya mu ntoke, zose zirimo ibintu vyiwe. Afise kandi n'igipapuro c'ishyamwe mpuzamakungu HCR mu ntoke nka murekarengane. Ari ku murongo w'abandi barundi barenga ijana batahutse bavuye mu Rwanda kuri uyu wa kabiri. Akanyamuneza nikose kuko ariko arabona idarapo ry'u Burundi imbere yiwe, igihugu yaramaze imyaka 5 adakubita ijisho.
Yuje abone umuvyeyi giye rero kuri umuvyeyi, urumva ko ufite umunezero kandi n'ivyishimo vyishusuye gukurikiza karanga k'umuvyeyi wawe.
We nabo bari kumwe naho batahutse, ikibazo kibaraje ishinga nuko bokingirwa umutekano bamaze gushika mu mihana yabo.
Umutekano twizeye neza ko uhari kuko ukurikije amadiskuru turi kumva y'umukuru w'igihugu, uri kubona ko abanyotewe kuza amahoro mu gihugu cyacu, niyo mpamvu dushaka gusubira mu gihugu.
Ntashe meze neza kuko mbona abandi bariko barataha. Oya, n'ukuri nta mpungenge mfite kuko urabona n'ubukwe mu bundi buryo uri mu bukuru aryohewe.
Umutima wanjye ndanezerewe pe, ndanezerewe rwose ko ngiye gusubira kubonana n'umuryango ngiye mu gihugu cyambyaye. Ngiye kuraba ababyeyi nsubire mu rugo, nongere mfata isuka mpinge.
Ndumva nishimye no mwira bambwe ati umutekano ni wose hubwo hungu kugira vuba vuba. Mukayanzu kubera nishimye ngeze mu gihugu cy'amavukira.
Iki ni gice cya mbere cyatanguriye abandi barenga igihumbi bitegekanijwe ko bazotahuka muri iyi ndwi. Aba baherekejwe n'ubutwari ishyamwe mpuzamakungu HCR ku rwego rw'isi, ari mu rugendo yatanguriye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kundwa iheze akarwandaniriza mu Rwanda, ndetse akaba ubu naho agiye mu Burundi. Filippo Grandi ahamagarira u Burundi gukingira umutekano w'abahungutse bose. Arababazwa n'uko imfungurwa z'impunzi zagabanutse ku bice birenga 60% mu Rwanda, agatinya ko hari abo hava bataha kubera inzara.
Avec le nouveau gouvernement nous avons un dialogue constructif.
Ati mu Burundi hari ubutegetsi bushasha, dufite n'imigenderanire n'ibiganiro vyiza. Niyo ngiye nzoganira na perezida w'igihugu nsubire nibutse ko ikibazo c'abahunguka co kwitabwaho neza kugira ngo abahungutse bakingirwe umutekano, basubire mu buzi, abana basubire kwiga, baronke ico barya naho baba. Nayo uko kibazo c'imfungurwa zagabanutse n'ukurikira turaje ishinga kuko birababaje, ariko tuguma tuvugana n'ababijejwe nka PAM n'abandi bagira neza kugira ngo indya zisubire kuboneka. Turatinya ko hava haba n'abahitamo gutaha kubera icyo kibazo. Gusa twibaza tudakekeranya ko igituma bataha ari uko bumva batekaniwe iwabo. Kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze, impunzi z'abarundi zitanguye gutahuka ku mugaragaro zivuye mu Rwanda. Abarenga 23,000 baramaze gutahuka. Hitezwe ko uyu mwaka uzohera abarenga 40,000 bahungutse. Icyo babikoze umutekano w'abatarashaka guhunguka canke abasaba ubuhungiro uzoguma ukingiwe nkuko vyemezwa na Olivier Kayumba umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo kwitaho ibiza bujejwe impunzi mu Rwanda kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Waba afite ikibazo cyo guhunga amarembo y'u Rwanda arafunguye nta kibazo dufite kugeza uyu munsi ntabwo tufunga nubwo imipaka ibifunze ariko iyo umuntu afite impamvu ituma ahunga turamwakira. Abarundi nibo bafata icyemezo bonyine b'impunzi niba bifuza gutaha amarembo arafunguye yo gutaha niba bifuza kuguma mu Rwanda nabyo turakomeza tubakire tubiteho.
Ku mupaka wa Gasenyi Nemba aho izo mpunzi zaciye zakiriwe n'umushikiranganji w'intwaro ya gati mu gihugu mu Burundi Gervais Ndirakobuca. Ku mwaka uheze nk'ubu u Rwanda rwarimwo impunzi z'Abarundi zirenga 172,000 ubu hasigaye abarenga gato 153,000 mu ikambi ya Mahama niho hatahutse benshi kuko hasigayeyo abarenga gato 442,000 byeklave niyo nkuru ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugaba u Rwanda n'u Burundi ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Mu Burundi abakukuruke bo mu ntara ya Gitega basaba ishyirahamwe rya leta ryishinze gutegekaniriza kazoza abakozi INSS gukorana n'abatware bo ku mitumba gukora rusansuma rwabo. Abo bakukuruke bavuga ko abatari bake muri bo bibagora gushika ku biro vy'amakomine iyo rusansuma ibera ko bivanye n'indwara ziturutse ku busaza bamwe baba bagendana. Inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo dusomegwa na mugenzi wacu Desire Yatumwimana ari Kigali mu Rwanda.
Bamwe muri abo bakukuruke baronka gahembo kabo mu ishyirahamwe rya leta ritekaniza kazoza bageze mu zabukuru INSS mu mfunyafunyo y'Igifaransa bavuga ko iyo hageze kugenda kwisansumisha ko bakiriho baruha cyane. Umwe muri abo bageze mu zabukuru yemeza ko abatari bake muri bo bakunda gufatwa n'indwara zifatira mu busaza bigatuma bitaborohera kwiyunguruza baje ku birometero byinshi. Ni mu gihe iyo hageze igihe cy'urusasuma rubu ku mwaka utashe umukukuruke ubwiwe ategerezwa kuja kwisasumisha ku bakozi batumwa na INSS aho babaje ku mugwa mukuru w'ikomine. Abakukuruke basaba ishyirahamwe INSS kuborohereza mu gukorana n'abakuru b'imitumba akaba aribo baza kwemeza ko iyo canke uriya akiriho canke yitavye Imana.
Umuyobozi mukuru canke ujejwe INSS mu ntara yoraba ukuntu igikorwa ca rusansuma gikorwa bakizigira abatware bo kumutumba kugira ngo bamenyeshe bati naka canke naka aracari umuntu azungurirwa kubera ubuzima ko bamusaba ko aja kwisansumisha ku ikomine canke kuri INSS. Mwumva nk'ivyo bigisho.
Umwe mu baserukirishira mu INSS avuga ko bigoye cyane kandi bidakunda ko umuntu bamusasuma atishikiye ubwiwe kugira ngo umukozi wa INSS amwibonere amaso mu yandi. Uwo mutegetsi wo muri INSS yemeza ko ugo rusasuma rufise intumbero yo kugabanya ubusuma bwagiye buraba muri kahise aho INSS yagiye iriha amahera ku bakukuruke bamaze gusezera isi. Avuga kandi ko bagize kigoro ko kwegera imigwa mikuru y'amakomine kugira igabanireza urugendo aba bakukuruke ntibirwe baraja ahari biro vya INSS.
Rusansuma ruba ku muntu wese asanzwe afata agahembo. Nivyo benshi barafiswe n'amagara ariko ntibatuma bajya batumye ngo baze barabafa. Twaravyoroheje muri ico gihe nyene ca rusansuma turagendera amakomine nka yose y'igihugu. Si yose aho tuzi ko hariho abanywanyi benshi hose turahagendera. Hanyuma tukashika ku makomine yose tukabasansuma. Ivyo navyo abatabimenye barigora bagashika ku biro bibegereye haba mu majanse canke ku cicaro gikuru ujumu.
Abakukuruke kandi ntibashimishwa n'ukuntu ishyirahamwe rya leta Mutuelle de la Fonction Publique mu Gifaransa rijejwe kuvuza abakozi ba leta ndetse n'abakukuruke bakorera leta ribavuza. Uno mukukuruke avuga ko hari gihe barihishwa amahera y'inyongera mu maduka adandaza imiti yabigenga kuko mu biko bw'imiti bwa Mutuelle iyo miti atayo baba bafise akabona ko ari kubarenganya
aho riza hajya muri farmasi ya mituweli gatora imiti abanywanyi tubona tuhera tugenda kuyitwara muri farmasi avec suprema ntimuboka kutuvuna kabiri
ujejwe akarere ko hagati n'ubuseruko mu Burundi mwishyirahamwe mituweli avuga ko iryo shyirahamwe riri imiti itazimvye bita generique mu gifaransa nkuko leta ibihimiriza mu gihe umunywanyi wa mituweli ashimye kugura imiti zimvye bita specialité mu gifaransa ategerezwa guca yirihira ayarengako
hariho imiti isanzwe ari amajenerike iyo ivugwa ko nyene ari amajenerike hakaba imiti y'amaspecialite kandi agomba amaspecialite ko nyene cyangwa specialite rero reka tukurihiriye kuri ajenerike ayarengako specialite uyiri
abakukuruke bose barashima inyingo y'umukuru w'igihugu aherutse gufata yuko abatama barenze imyaka 60 bazovuzwa ku buntu ariko bagasaba umukuru w'igihugu gufasha kugira ngo iyo ngingo ije mu ngiro vuba na bwango umukuru w'igihugu cy'u Burundi Variste Ndayishimiye akaba yatangaje iyo ngingo mu mwaka uheze kwezi kw'indwi igihe Burundi bwahimbaza imyaka 58 bwari bumaze buronse ntayo kwikukira ariko gushika uno munsi ikaba itaraja mu ngiro
tujemire Desire
Banywanyi biju rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 3 2 9 4 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 9 5 8 5 ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ku itariki 23 y'ukwezi kwa kane, mu gihe abakenyezi b'abarundikazi baba hanze y'igihugu baratunganije ikoraniro mpuzamakungu mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ku isi w'uyu mwaka w'2021. Iryo koraniro ryabaye hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi bita virtuel bwa Zoom na YouTube. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye na bamwe mu bakenyezi baryitabiriye Godance Dikumana ari muri leta ya Massachusetts muri Amerika, Benita Nice nini nahazwe umunyeshuri wo kuri kaminuza y'ubuhinga y'Igitega mu Burundi na Flora Uwineza bamboneyeho ari muri leta ya Maryland muri Amerika. Flora Uwineza bamboneyeho atangura avuga icatumye yitabiriye iyo koraniro.
Muri ako kazi wanjye ariwe mezi yakubaye yarabimbariye yarabimenyesheje irako ariho ikoraniro ry'abakenyezi bizoba bikoranije nabo mu Burundi hanyuma ndavuga ati ibyo bintu ni byiza kuzoshobora kubona kumva no kubona abakenyezi bo hanze hatewe ntaragera mu Burundi namba byaryohe kubona ko nshobora kubona abantu bakenyezi bari mu Burundi kungene basa neza hanyuma ari mfite igishika cyinshi rwose cyo kumva uko bamerewe uko biteze imbere so nari very excited no kubyumva no kubijamo rero naragiye rwose muri ndakukanya
Ego urakoze cyane Madame Florale ka nakire Madame Godance Dikumana nawe nyene yinjiye mu kiganiro twa twavuze yuko dushobora kuronka amahirwe kuvugana nawe nyene yakadushikiriza bimwe mu byo yabonye mu rubanza rwa Conference Internationale y'abapfasoni y'abakenyezi Madame Godance Dikumana kaze neza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
reka ngaruke kuri Madame Florent Uwineza bamboneyeho muri Maryland nka muri Amerika atubwire uwari we bakumenye kumbure wavuze ko utarigera uja mu Burundi wabahehe imbere yo kuza muri Amerika
yego murakoze Ryan jewe nabukiye mu gihugu cy'u Rwanda ababyeyi
anje bahu birinzi na kabiri bacha mu gihugu cy'u Rwanda nakukiyeyo na twabayeyo iyo hose hamwe abagiye banje bamaze imyaka 22 hanyuma na jewe napfuye mu Rwanda intambara imaze kuba mu Rwanda 1994 twahunze mfite imyaka 8 hanyuma tuhungira mu gihugu cya Congo hanyuma tuvayo hamaze imyaka 2 tujya muri Tanzania aho twabayeyo imyaka 10 n'igendera cyane hanyuma mu 2007 tuvayo through the resettlement program zino muri Amerika.
Urakoze cyane. Reka mpindukire na Kire na Benita nawe nyine atubwire uwo ari we. Turazi yuko Benita ari umunyeshure mu ntara ya Gitega. Benita kaze neza mu kiganiro muri Isanga, hama utubwire muri make uri we ni cyagusunitse kuja muri rikoraniro ry'abakenyezi.
Murakoze cyane Oriane. Kama nitwa ninaze ni Spinita kaba mpejeje ndiko ndaheza kuri Université Polytechnique de Gitega, Université y'Ubuhinga Gitega, aho nize TIC, Technologie de l'Information et de la Communication, Réseau et Télécom, muri ino nzwi nyine niho nzorero nka diplôme de baccalauréat. Icyatumye nza muri conférence ni kubera barabimbwiye ku ishure iciye ku muyobozi w'ishure ryacu, hama nanjye ndabishima kubera bipfuga umurundikazi, nanjye nkaba ndi umurundikazi, hama nayo ica ndaza muri ino koraniro. Nsanzwe ndi umwanditsi kandi nsanzwe ndi umukinnyi w'amarere w'ipyesi teatre.
Ego turumva ko kumbure ushobora kudushikiriza bimwe mu bikorwa vya teatre ugira. Twarabwiwe yuko ibikorwa vyawe ari byiza cyane kandi benshi babishima. Akanya kari imbere uraza kutubwira zimwe muri pyese zawe, bimwe mu bikorwa vyawe umaze kwandika, umaze gushira habona. Ego kama mpindukire nakire kandi Madame Godas Dikumana, turazi ko ari umurundikazi aba no muri Amerika muri leta ya Massachusetts, ariko Madame Dikumana wabanza ukabwira ibindi byinshi byerekeye uri we, tukumenye bakumenye batakuzi.
Jenetwa Godans Dikumana naje muri iki gihugu kera ndakwije imyaka irenga 20 ne mirongiri n'umunani. Hanyuma aba nari naje kungura ubumenyi navuye i Burundi nje nashatse nari nje kwiga. Hanyuma intambara iratera turi ino, hanyuma ca twaguma ino nta ntacyo twari dufise kugura kuguma ino. Hanyuma turarondera ubuzi mugabo tuguma dukumbura iwacu. Jewe rero urumva numvise ibi biganiro byari byateguwe, narishimye cyane numvise yuko nshobora gutanga icyumviro canke nkabikurikirana, kubera byaduhuza n'abagenzi twaherukana kera n'ukugene tubandanya dukurikira iterambere ry'igihugu cyacu, n'ukugene tugira ati abana bacu bamenye iyo tuvuka, hanyuma tumenye n'amatala umwe wese ashobora guterera igihugu cyacu. Nibajije yuko ari byiza yuko twebwe twajino twogira twavugana n'abandi. Jewe rero najino amashuri ndayiga ntegeje, hanyuma nkora mu bintu muri departema iraba abana n'imiryango. Eko jewe nkakora osi mu bintu vya sante mentale.
Sante matari no kuvuga ubuzima bw'imibereho ya misi yose, ubuzima bw'umushahe, ubuzima
nkaje tugize ikibazo ugene dushobora kukiyengayenga kugira ntitugwirire ngo tugwe mu rudubi ngo twabuze ntitugwe mu rudubi murondera ukugene ukifatamo neza kugira bihere neza ingorane wayironse ingorane turazamana mugabo ni byiza yuko urondera ubufasha kugira ushobore kuzamuka.
Ego ndazi twari turi kumwe mu kiganiro nk'uwari yakiyoboye urashikiriza byinshi by'ibijanye n'ivyo ukora mu gufasha abakenyezi mu kwiyumvira ubuzima bwabo, kugabanya stress, ibijanye n'amagara y'abantu. Uraza kutubwira byinshi kuri byo washikirije, kumbure n'ibindi byinshi ushobora kuba warakuye mu byo abandi baba barashikirije uwo munsi. Ariko mbere yaho igikorwa nk'iki kitari bwabe mbere cyahuje abarundi kazi bari mu mahanga n'abari mu gihugu, wari usanzwe uja mu Burundi uganira n'abarundi kazi, wari usanzwe uronka ku karyo ko guhura n'abarundi kazi kugira ngo mwungurane ibyumviro?
Emwe ngiye Burundi cyane cyane tuba dukumburanye, twayaganye ne iby'iterambere ry'igihugu umugambi karaba tugenda dushaka kumenya amakuru ukugena ibintu byifashe mugabo n'ukuri kw'Imana nabanda kubesha twari bwagere aho tugira icyumviro gikuru nk'iki hamwe tugira ati reka duhuze abantu benshi hamwe. Biratandukanye no kugenda uganira n'umugenzi umwe umwe n'iki kugira ngo umenye uko ibintu byifashe iwanyu. Ibi byafaye kuri nivo nasiyonali nivo interinasiyonali ni bikuru cyane rwose n'ukuri.
Urakoze cyane. Mpindukire kuri Benita Nise. Benita, wewe nk'umwigeme aba mu Burundi kumbure ashobora kuba akurikiranira ibintu rimwe na rimwe ku mbuga ngurukana bumenyi, ibyo wabonye muri conference, abo wabonye abigeme cyangwa abakenyezi wabonye, byakunguka iki kugira ngo ubone ubuzima bwabo abari hanze, icyo cyumvire kugira ngo abari hanze n'abari mu gihugu bahure, wakibonye gute, wacakiriye gute?
Icyambere mbanje gushimira abantu babyumviriye gukoranya abafasoni basanzwe bari no mu Burundi n'abari mu makungu, kubera birigisha cyane kubona imibereho y'abandi bamwe indi mibereho twe dusanzwe tubayemo, biratanga ingufu zo kubandanya. Icyo nayigiye ahanini icyo nabonye byanyongereje ingufu zo kubandanya urugendo, zo kwiyumvira, zo kubona kure. Narayigiye ndiko mvuga ndavye abagiye baravuga nka Docteur Ndura yarafashije cyane ama etapu yagiye aracamwo y'ubuzima kandi agashika kuco ashaka gushika, igihe determination yari afise afite byaramaye icyizere ko na jewe nzoshika kure, ntashobora gushika ku ndoto zanjye, nkashobora guhayariza abarebe nibaza ko kijya kiyumvisho cyari cyiza, twarahigiye ibintu byinshi, guhaguruka tugakora mu rugo mu nzu kandi atabwoba dufise tukerereka kandi n'abandi ko dushoboye. C'est vrai turashoboye.
Ego, murakoze cyane. Hama nawe Madame Flora Wineza bamboneyeho, wavuze ko wakuriye mu Rwanda uja muri Congo hamuhavuza muri Amerika, akaryo kuguhura n'abarundi kazi cyane cyane mu Burundi urakaronka kugira ngo wumve ibyumviro vyabo, icyo biyumvira, icyo bagona, wari usanzwe uronka ku karyo cyangwa umaze kuja mu Burundi ngo uganire nabo?
Murakoze cyane Oriane. Jewe nk'umubyeyi w'abana babiri b'abakobwa, kuri urujya rubuga twaronse, kuri kajya kajya twaronse ko kubona abakenyezi benshi n'abigeme benshi
bamaze gukora ibintu bihambaye ibyo numvise kuri urwo kurya rugugamya.
Shoti muduteze amatwi, naha dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimire ko mwahisemo gukurikirana Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Uwashize hamwe aya majwi ni Fatou Alimas Karara. Amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema, naho kuri mikro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahigwe no kubandanya mukurikirana radio yanyu Ijwi rya Amerika.